uyu munsi gice cya gatatu turagisoma cyose kuko tukirangiza uyu munsi. Turahera ku murongo wa mbere dushitse ku murongo wa 21. Havuga ngo, nicyo gituma jewe Pawulo imbohe ya Kristo Yesu mbohe umwebwe abanyamahanga, namba mwarumvise ubwiriza bwa bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira, yuko mu guhishurirwa natiwe ibanga nk'uko nabanje kwandika mu majambo make. Namwe nimwayasoma muzoshobora kubona ingene nzi ibanga rya Kristo. Ibyo abana b'abantu ntibabimenyeshejwe mu bindi bihe, nk'uko muri iki gihe intumwa ziwe zera n'abavugishwa nawe babihishuriwe na mpemu, yuko abanyamahanga basangiye natwe ibiragwa, basangiye natwe umubiri umwe, basangiye natwe ibyasezeranywe muri Kristo Yesu kubw'ubutumwa bwiza. Nacitse umukozi wabwo nk'uko ingabire y'ubuntu bw'Imana iri, ubwo nahawe nk'uko ubushobozi bwayo bukora, jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose, naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagiraho riherera, no guserera bose ububwiriza bw'ibanga bwari bwo ryari rihishijwe uherekera hose mu Mana umuremyi wa byose, kugira ngo noneho abakuru n'abafise ububasha b'ahantu ho mu ijuru bamenyere ku ishengero ubwenge bw'Imana bw'uburyo bwinshi nk'uko imigabo yayo iri iyiragabiye uhereye kera hose muri Kristo Yesu Umwami wacu. Muri we niho duhegwa ubushizi bw'ubwoba no gushikira Imana tuyizigiye kubwo kumwizera. Nicyo gituma mbinginga ngo mwe kwihebuzwa n'amarushwa yanje yo kubwanyu, kuko ari yo cubahiro canyu. Murongo wa 14. Nicyo gituma mfukame na Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko itunga ryiwe, ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpemu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro agubatswemo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke, ubw'amakika, ubw'igihagararo, ubw'amajefu bwari bwo. Mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse ku kunengesera kw'Imana kose. Ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri icubahiro kibi cayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza ku buzukuruza bose b'ibihe bitazoshira. Amen. Turasubiramo kuva ku murongo wa 14 gusa kuri 21. Nicyo gituma mfukamira Data wa twese, uw'imiryango yose yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa, ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri kuremeshwa n'ubushobozi imbere mu mitima mubihawe na mpemu wiwe. Kristo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera, kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'itanguriro akubaswemwo mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke n'ubw'amakika n'ubw'igihagararo n'ubw'amajefu n'ubwari bwo. Mumenye urukundo rwa Kristo biruta uko rwomenywa, ngo mubone kunengeserezwa mushitse kunengesera kw'Imana kose. Ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri cubahiro kibi cayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza ku buzukuruza bose b'ibihe bitazoshira. Amen. Turi kuva ku murongo wa 14 gusa ku murongo wa 21, aho tubona Pawulo atabandanya kwigisha ariko acahagarika agapfukama agasenga. Twarabonye yuko avuze ngo nicyo gituma mfukamira Data wa twese, nta muntu ashobora gutangura kuvuga ahereye ku ijambo ngo nicyo gituma, misi yose y'umuntu avuze ngo nico gituma haba hari ibyo yabanje kuvuga hejuru arivyo twasomye kuva ku murongo wa mbere gusa ku murongo wa 13. Ibyo navyo ngo mandabibibutse ku batari ngaha nuko Pawulo hamwe n'izindi ntumwa n'abavugishwa n'Imana bisanze bari mu kibanza aho Imana yabahishuriye gico yise ibanga rya Kristo yari yaranyegeje ibihe byose ata muntu n'umwe yari bwagereke. Iyo tuvuze ko ikintu ari ibanga, twebwe muri kino gihe hari igihe twumva umenga ni ikintu kidasiguritse, ni ikintu umuntu adashobora gutahura. Mbwa Pawulo avuze yuko hari ibanga ryari ryaranyegejwe ni ikintu gipfutse, nk'uko tubona iki gitambara gipfutse ibirindani. Ibirindani ntavyo tubona. Mugabo mu gihe ca Pawulo n'intumwa hamwe n'abavugishwa n'Imana, Imana yarakuyeko igitambara ico kintu kirindani iracerekana. Pawulo avuga ati ico naco si kindi n'ibanga rya Kristo. Tibanye Efeso, namwebwe mundavye muravye imyaka ibiri twamaranye, muravye ngene ndiko ndabasigurira, murabona yuko ibanga rya Kristo ndarize. Iryo banga rya Kristo Imana yahishuye yari yaranyegeje naryo sirindi n'ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza nabwo bwanditse ku murongo wa 6 avuga ati mwebwe abanyamahanga mwizeye hamwe n'abayuda bizeye, uyu munsi ntimukiramoka biratandukanye, uyu munsi mugize ihanga rimwe, mugize ubwoko bumwe, musangiye umubiri umwe, musangiye ishengero. Iyo Pawulo avuze ko basangiye umubiri umwe, ashatse kuvuga yuko hatakiriho ishengero rya Yerusalemu hamwe n'abanyamahanga bari hanze. Ashatse kuvuga ko Kristo Yesu amaze gukora igikorwa cyo kumusaraba, yiremeye ubwoko bumwe busangiye umubiri umwe. Cya kabiri avuga ati musangiye ibiragwa, umwandu Imana yasezeranye, eritaje, ikizogaba ntizogiha abayuda gusa, mbere n'abayuda batizeye ntaco bazoronka, ahubwo Imana yiremeye ubwoko bushasha bugizwe n'abanyamahanga hamwe n'abayuda bizeye, abo nibo bazoronka uwo mwandu. Icanyuma avuga ati ivyo Imana yasezeranye vyose muravyemerewe Banyefeso. Ubu ntimukiri abo hanze, ntimukiri abanyamahanga, ariko ivyo Imana yasezeranye vyose ni vyanyu. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza buvuga ko abanyamahanga bizeye n'abayuda bizeye basangiye umwandu, basangiye umubiri umwe, kandi basangiye n'ivyasezeranye. Pawulo amaze guhishurirwa iryo banga ritigeze rimenyekana mu bindi bihe, avuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana jewe wari mu nyuma y'abandi bose Imana yaciye irungikana iryo banga jewe nyene. Sibirantangaza cyane, n'ubuntu ntashobora gutahura kuko nahora mpiga iryo shengero nyene, nahora ndagiruka inyuma. Igihe Stefano bamwica nije nari mpagararikiye ibikorwa, narisha abantu batagira ingene bangana, ndungitswe kugira ngo uwo mugabo Yesu ndamugwane. Mugabo nacitse umukozi w'ubwo butumwa bwiza, ngenda ndasemerera mu masinagogi, ngenda ndasemerera ahatandukanye, ndababwira bati nti hariho ubutumwa bwiza kuko mufise inkuru itari nziza. Ubwo butumwa bwiza nabwo buvuga yuko mwegerejwe hafi ubu musangiye umubiri, musangiye ibyasezeranywe, kandi musangiye umwandu umwe n'abayuda bizeye. Imana ishimwe. Pawulo rero ibi yaramaze kubibwira Abanyefeso, nicyo gituma mu gice cya mbere avuga ati ndabandikira abera bo muri Kristo Yesu, ntariko ababwirira ibanga nk'uri babwiye ubwa mbere. Ikiceta shandika yaravuyeyo, yari amaze imyaka irenga imyaka ibiri ari kumwe nabo, iri shengero riba ryaravutse riba ryarizeye. Mugabo avuga ati naho mwizeye igihe naza nkababwira rya banga rya Kristo bwa butumwa bwiza, ndakeneye gupfukama pfukamire Data wa twese kugira ngo ico nyene mwakiriye Imana ishishikare kukinyengetereza muri mwebwe. Imana ishimwe. Iyo umuntu yakiriye ubutumwa bwiza yamakeneye ubutumwa bwiza nyene. Ubutumwa bwiza ntitubwakira kugira dukizwe gusa hanyuma buca buje kure yacu, ariko avuga ati kinya nyene catumye muva aho mwari muri, muva mu bigirwamana vy'Efeso, ariko mukegera hafi cyane gose, mukaza mugaforma ishengero rimwe muri kumwe n'abayuda. Nico subiye kubabwira, nico saba Imana kugira ngo isubirwe agabire ubugira kandi. Abasabira ibintu bine nk'uko twabibonye, abasabira inkomezi, akabasabira urukundo, akabasabira gutahura hanyuma akabasabira kunengesera. Inkomeza basabira avuga gute? Avuga ngo ndabasabira gushobozwa n'ubushobozi imbere mu mitima yanyu mubihawe na mpemo. Kristo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera. Avuga ati igihe ndaza kuri mwebwe nkababwira ubutumwa bwiza, ni koko mwaravutse murizera, mugabo muracari ba magoyage, murakeneye ubushobozi. Nicyo gituma mfukamira data kugira ngo abashoboze gushobozwa na mpemo kubw'ubutumwa bwiza, kugira ngo mugire ubushobozi. Ubwo bushobozi twaravuze ko atari ubushobozi fizike kugira bakomere, ariko ni ubushobozi bw'imbere mu mitima, ni ubushobozi bwa wa muntu w'imbere indane. Ubwo bushobozi abubasabiye kugira babukoreshe iki? Murabe avuga ngo ndabasabira kugira ngo mugire inkomezi zituma mu shinga imizi mu rukundo n'amabuye y'umushinge agubatsweko. Inkomezi Pawulo ariko asabira ishengero ry'Abanyefeso ni inkomezi zibashoboza gukunda. Twaravuze mwene, iyo turiko turavuga urukundo muri kino gihe, hari igihe tubona atari ikintu kiremereye imbere ukamenya n'ikintu coroshe. Muga Pawulo kuko azira ishengero, bahoze ari abanyamahanga, abandi nabo biyita ko begejwe hafi, hari amacakubiri adasanzwe. Avuga ati Imana idashishikaye kubashoboza ari mpemu abahaye ubutumwa bwiza kugira ngo mubwizere, kuko aribwo bushobozi buzanira uwizera wese agakiza, ngo yamabongera ubushobozi ku munsi ku munsi. Ntibizokwigera bikunda yuko mwakirana. Nivyo mwarakiranye igihe mwizera, mugabo murakeneye kwama mushobozwa na mpemu kubw'ubutumwa bwiza kugira ngo mukundane. Twarabonye ibikarakteriza canke ibigize urukundo Pawulo ariko aravuga. Si urukundo rw'ibishobisho gusa, si urukundo rw'ukwimvanamwo gusa. Mugabo Pawulo mu Bikorinto ba mbere igice ca 13 avuga ati urukundo ndiko ndavuga ni urukundo rwihangana, ni urukundo rutifuriza abandi nabi, ni urukundo rutagira ishari, ni urukundo rutarimwo ibitera isoni, ni urukundo ni rwa rukundo umuntu mu kameremere k'umubiri adashobora gushikako na gatoya. Cyo gituma avuga ati mukeneye ubushobozi bwa mpemo. Mpemo nawe ubwo bushobozi abukurahe? Abazanira ubutumwa bwiza, yugurura amaso yanyu mukizera ubutumwa bwiza, kuko ubwo butumwa bwiza aribwo bushobozi bubashoboza gukundana hagati yanyu. Imana ishimwe. Aca abandanya rero, uyu munsi nicyo tuza kurabira hamwe, abasabira ikintu cya gatatu yise gutahura. Murabe avuga ngo ndabasabira mugire inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose uburebure bw'ubwaguke, uburebure bw'amakika, uburebure bw'igihagararo, uburebure bw'amajepfo bwo ari bwo, mumenye urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa. Ubwa mbere yabasabiye inkomezi, ababwira yuko icya mbere izo nkomezi zizokora ni ukugira bakundane hagati yabo. Agira twereke za nkomezi yabasabira icya kabiri zikora, no kugira ngo batahurire hamwe n'abera bose urukundo rwa Kristo. Ariko aravuga ingene Abanyefeso bakwiye gutahura urukundo rwa Kristo, nk'uko wasenze yamaze kubivuga. Arabura ingene abivuga, akoresha ibigereranyo kuko yabuze amajambo akoresha. Akavuga ngo uburebure bw'ubwaguke bw'amakika bw'amajaruguru n'amajepfo, kuko yabuze amajambo dukoresha nk'abana b'abantu kugira asigure ubwaguke buhebuje bw'urukundo rwa Kristo. Avuga ati ubwo rukundo ntirugira ingene rwomenywa. Muga mukiri ngaha mu isi muzoshika ko gatoya kugerageza gutahura ubwaguke, amakika, amajaruguru n'amajepfo y'ubwo rukundo. Muga ntimuzokwigera mushikaho mu rutahura rwose. Murabe mugabo Pawulo avuye ku gukundana hagati yacu cyangwa gukundana hagati y'Abanyefeso, aja kugutahura urukundo rwa Kristo. Niyihe migenderanire iri hagati y'ico yabasabiye ubwa kabiri, ni ukuvuga yuko bashobozwa kugira bakundane, hamwe n'ikasavye bunyene yuko batahurira hamwe n'abera bose urukundo rwa Kristo. Murabe Pawulo avuga yuko turiko turakundana turushiriza gutahura urukundo rwa Kristo. Kenshi twebwe twibaza yuko umuntu ashobora kuja mu cumba akarimbura Bibiliya kugira ngo atahure urukundo ruhebuje rwa Kristo bimukundire kuza gukundana n'abera ngaha mu ishengero. Pawulo asa n'uwicurika avuga ati muriko murakundana hagati yanyu niho bizokunda yuko mutahurira hamwe nabera urukundo rwa Kristo muri 17:18 ngene havuga. Avuga ngo kugira ngo mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinga gubatswemwo aho ni kwa rukundo hagati yabo, mushobore rero kugira inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose urukundo rwa Kristo. Ndabisubiremo, mugize imizi ishinzwe mu rukundo n'amabuye y'umushinga gubatswemwo ni kwa rukundo hagati yabo, muce rero mugira inkomezi zibashoboza gutahurira hamwe n'abera bose urukundo rwa Kristo. Muri ibi bintu bibiri mubona igitangura ari ikihe? Aba n'abantu bariko bugurwa amaso na mpemu, mpemu abazanira ubutumwa bwiza, ubwo butumwa bwiza n'ubushobozi, bakomeye rero bafise inguvu, baca bakundana hagati yabo, ngo bariko barakundana baca batahurira hamwe urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenya. Sivyo mubona namwe? No kuvuga umuntu umwe ntaza kuko yuzuye gutahura Kristo ngo hama bimukundire ko akunda bagenzi biwe. Urugezo turiko turashikako gukundana no kwakirana nigo rugezo tugeze ko gutahura urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenya. Imana ishimwe. Igicapo ni ikihe? Ni inkomezi za mpemu. Mpemu zikura mu butumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza turiko turabwizera buduha gukundana. Turiko turakundana tutahurira hamwe urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenya. Murabe ngaha Pawulo yavuze ko dutahurira hamwe n'abera bose. Nimba ico kintu ca mbere duhejeje kugitahura, iki ca kabiri ca tubitahura. Nimba gukundana hagati y'ishengero, hagati y'abanyefeso barimwo abanyamahanga n'abayuda, ari vyo bituma batahura urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa, bisobanura yuko ata muntu ashobora gutahura urukundo rwa Kristo ari wenyene. Imana ishimwe. Avuze ngo dutahurira hamwe n'abera bose. Ico Pawulo ariko arerekana avuga ati ubumwe buriko bugaragara mu ishengero kubwo ubutumwa bwiza muhora mwizera mwuguru wa maso na mpemu, bikabaha ubushobozi bwo kwakirana no kugiranira ubumwe bukuza gutahura urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa. Ariko umuntu ari ruhande ari wenyene ntashobora ibi bintu kubishikira, kuko abera bari hamwe bariko barakundana, bariko barakundana barushiriza gutahura urukundo rwa Kristo. Pawulo ni giki yifuza ko dutahura ku rukundo rwa Kristo? Iki kintu yakigaruseko mugabo akoresha amajambo womenga turiko turayasoma ntidutahura ivyo avuze. Tugerageze kwimba turabe ikintu ariko aravuga. Ikintu ca mbere avuga ngo muriko murakundana mubihawe na mpemu kubw'ubutumwa bwiza muzotahura uburebure bw'ubwaguke bw'urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenya. Mu Gifaransa ni longueur. Iyo umuntu ariko aravuga ko ikintu kiri long ari kirekire cane, abashatse Pawulo avuga ngo ntiruruta uko rwomenya, ni nk'aho abona yuko longueur y'urukundo rwa Kristo rwamunaniye gupima ntirugira amametero, ntabona iyo ruhera n'iyo ruhereza. Akoresheje igicapo tuzi c'ikintu kiri long ari kirekire cane, umuntu ariko arakiraba adashobora kubona intango yacu, adashobora kubona naho giherera. Mwibuke mu Banyefeso igice ca mbere hanyene yavuze ngo Data yadutoranirije muri Kristo Yesu ibihe vyose bitaragirike bitarashigwaho. Abanyefeso ntibakijijwe kubera gusa Pawulo yabazaniye rya banga nababwira mu Mana ibihe vyose iribanga ryahoze muri yo. Murongo w'icenda niko hari havuze. Nibanga ryahoze mu Mana rifise uburebure bungana na eternite. Ni ukuvuga uwo tubaza ati pima urukundo rw'Imana uburebure bwago, ca twishura tuti urugezo rw'uburebure bw'urukundo rw'Imana n'ibihe bidashira. Mesure y'urugezo rw'uburebure rw'urukundo rw'Imana n'ibihe bidashira. Mu gice ca mbere nyene avuga ati Imana ntiyabamenye gusa muri eternite passe, yarana bateguriye umwandu mu bihe bidashira byo muri kazoza. Bisobanura ko urukundo rw'Imana rutangura mu bihe bidashira ata muntu n'umwe ahari, ariko kandi ruzokwamaho ibihe bidashira muri kazoza. Pawulo rero ariko araraba longevite cyangwa urugezo rw'uburebure bw'urukundo rw'Imana ntashobora kuduhereza mezure cyangwa igipimo cyago. Avuga ati rungana n'ibihe bidashira. Muriko murakundana mubihawe na mpemu kubw'ubutumwa bwiza, Imana izobamanyurira gato gutahura ingene ubuntu bw'Imana bwabiyumviriye ko kuva kera muri bwo, kandi muzokwama muri bwo ibihe bidashira. Urugezo rw'uburebure bw'ubwaguke bw'urukundo rw'Imana ntidushobora kurupima. Abera bari hamwe bamabumva ubutumwa bwiza, Abanyefeso, abandi bava mu yandi mahanga hamwe n'Abayuda bazokwama batahura gushasha ingene Imana yabakunze ku rugezo rudatahuritse. Uyu Pawulo nyene ni wavuga mu Baroma igice cy'umunani ku murongo wa 38 gusa ku murongo wa 39 kugira yerekane utahuye uburebure budasobanutse bw'urukundo rw'Imana bikora iki mu mutima wiwe. Avuga ngo menye neza ntabikekeranya yuko naho gwoba urupfu canke ubugingo canke abamarayika canke abaganza canke ibiriho canke ibizoba canke abafise ubushobozi canke abafise uburebure bw'igihagararo canke abafise uburebure bw'amajepfo canke ikindi caremwe cose ntagishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Imana ishimwe. Kimwe mu bintu bikora ku muntu ariko aratahura ubu burebure bw'ubwaguke bw'urukundo rw'Imana, irongera itagira iherera ingana n'ibihe bidashira y'urukundo rw'Imana, ni uko atekana kuko arazi ko urwo rukundo rwibanjirije imbere atarabaho, Imana yarumwinjijemo atavyimusabye, izorumuzigamiramo ibihe byose namuhera itaje tamusabye kubw'urukundo rwa Kristo. Uwo muntu ari mu ishengero ntaza kugira ubwoba agerageza gukangisha Imana ibikorwa kugira ngo imwemere, kuko yagutoranirije muri Kristo Yesu ibihe byose bitarabaho. Uwo muntu ntakangisha Imana ikindi kintu kanaka kugira ngo imugumize mu gakiza, kuko aho gakiza yakakugeneye wewe utarabaho, kandi yageze ko izoga gushikanamwo burundu ibihe byose muri kazoza. Pawulo ngaho icyo ashaka ko Abanyefeso basigarana nuko ugukura mu gutahura urukundo rwa Kristo bibaha kuba bashikamye, bakamenya yuko ata kintu na kimwe gishobora kubakura mu rukundo rwa Kristo. Imana ishimwe. Icya kabiri avuga ngo mumenye canke mutahure uburebure bw'amakika y'urukundo rwa Kristo. Mu Gifaransa ni largeur. Iyo umuntu avuze ko ikintu kiri large, ni ikintu kiri vaste, ni ikintu kizibushe, ni ikintu kininiya cyane. Imana ishimwe. Ga Pawulo avuye ku burebure agiye ku kintu kininiya. Mwibuke Abayuda bahora bibaza yuko Yerusalemu ari hari umugwa w'Imana wera, hariho n'abakicizera yuko ari isi y'ubweranda, la terre sainte. Ariko kuva mu gice cya mbere Pawulo yavuze ati urukundo rw'Imana ntirugarukire Yerusalemu, urukundo rw'Imana rwaragiye ruraba runiniya gushika no ku mpera y'isi. Mu yandi majambo, Umunyefeso, Umugiriki, Umuroma, Umusiriya arashobora uno munsi kuvuga ko ari umwana w'Imana kuko urukundo rwa Kristo rwamushikiriye. Imana ishimwe. Arifuza ko Abanyefeso bariko baranywana babihawe na mpemu kubw'ubushobozi buva mu butumwa bwiza batahura vyimbitse uburebure bw'amakika y'urukundo rw'Imana, kuko barazi neza guhera kuri uyu Pawulo yahiga abantu yabarondera ijoro n'umutaga ntivyari gukunda ko urukundo rw'Imana rumushikira gushika ku Munyefeso, gushika ku muntu ari ku mpera y'isi ata amasezerano yari afise. Urukundo rwaragutse cyane rushikaho umuntu atashobora gushika. Mutahurire hamwe n'abera bose, muhore mutahura uburebure bw'amakika y'urukundo rwa Kristo rutagira uko umuntu yoruvuga. Uyu munsi umurundi yicaye mu gisagara cya Bujumbura arashobora kuvuga ko ari umwana w'Imana, arashobora kuvuga ko ari mu bwami bw'Imana, arashobora kwatura akavuga ko ari ingoro y'Imana, kandi wowe igihe Imana ihamagara Aburahamu mu masezerano ntiwarimo mugabo ubwo rukundo rwa Kristo rwaraje rudusanga ngaha turi kugira ngo rudushobore kutwinjiza muri iryo sezerano. Urukundo rwa Kristo ni rurerure cyane ariko kandi ruragutse rwose ku buryo n'abanyamahanga bashikiriwe. Pawulo acabandanya ati mutahure uburebure bw'amajyaruguru y'urukundo rwa Kristo wote. Akoresha bimwe tuzi dusanzwe dukoresha mu buzima busanzwe mugabo wewe ariko arabiraba adashobora kubona aho bitangurira n'aho bihereza. Avuga ati nimwihweze urukundo rwa Kristo murabe rwaraduze rushika niyo twebwe turiko turaraba hejuru tumenga izuba n'iryo riri kure. Mugabo mu gice ca mbere Pawulo yavuze ngo mwatoranijwe muri Kristo Yesu ubu mwicaranye na Kristo mu ijuru. Urukundo rwa Kristo rwadushikanye yo Kristo ari. Abanyamahanga batari bafise ivyizigiro uyu munsi turashobora kuvuga ko iyo Kristo ari niyo turi kugukwizera. Uwizeye wese uwashizwe ku ruhande wese kubw'amaraso ya Kristo uno munsi ngo yicaranye na Kristo iburyo bwa Data mu ijuru. Ibi bisobanura iki? Bisobanura yuko Abanyefeso kumunsi kumunsi uko bakunda n'ababihawe na mpemu kubw'ubushobozi bw'ubutumwa bwiza bava mu bigirwamana by'Abanyefeso bakura ivyizigiro ngaha mu isi bakura ubutunzi ivyizigiro mu butunzi bwo muri Efeso ko cari gisagara gitunze cane ariko bagashira ivyizigiro vyabo iyo Yesu ari kuko niyo bicaranye. Imana ishimwe hotere y'urukundo rw'Imana yaratudugije idushikana iyo Kristo ari. Pawulo yavuze ingene nabivuga ariko yaragerageje kutwereka ingene urukundo rwa Kristo nta kindi kintu cari gushobora gutuma umuntu atagira ibyizigiro ashobora kwirata ko yashitse aho Imana iri afise akise yose ari kumwe na Data na Mwana na Mwemu mu ijuru atari urukundo rwa Kristo. Arangiza avuga ati mutahure byimbitse uburebure bw'amajefo profondeur y'urukundo rwa Kristo. Ngaha Pawulo ashaka kuvuga iki? Avuga ati munyibuke ingene nari umunyavyaha. Munyibuke niruka mfuhagizwa fise ishari ku gishengero ngiye kurihama ariko urwo rukundo rwa Kristo rwaramanutse rurabona umutima wanje rurantangira mu nzira rumbaza ruti ewe Pawulo ewe Sawuli uri kumpigira iki? Imana ishimwe urukoso ku buryo rushobora gushikira umunyabyaha wa nyuma atofu yashikiriwe rwaramanutse ruratobora ijuru rushika ngaha mu isi rusanga Abanyefeso batagira ibyizigiro rusanga Abarundi batofuye bamenye ubutumwa bwiza ruraza ruranyengetera rushikira umunyabyaha wa nyuma nawe urimwe. Imana ishimwe urukundo rwa Kristo ruri profo cane rufise uburebure bwo kumanuka bugera kure kuko Imana yo nyene ubwayo yambaye umubiri ikazi kadusanga ngaha. Imana ishimwe akoresha ibi bigereranyo bine kugira ngo adufashe gutahura ikizoba bariko barakundana hagati yabo babihawe na mpemu kubw'ubutumwa bwiza kuko aribwo bushobozi bubibashoboza. Ati ubwo nyene rero muriko muraba muri ubwo buzima muzoshishikara gutahura uburebure bw'ubwaguke bw'amakika bw'amajyaruguru n'amajepfo bwa Kristo Yesu. Abanyefeso bariko baratahura uburebure bw'amajepfo y'urukundo rw'Imana vyatuma atawirata ibikorwa vyiwe vyatuma atawirata ko yakebwe kuko bose barazi ko bari muri ubwo bwoko bushasha kuko bashizweho n'urukundo rwa Kristo. Nta muyuda yari gushobora kuvuga ati ubu ndi mu ishengero rishasha kubera ndi mu isezerano rya Aburahamu ariko bose birata ko urukundo rwamanutse rushikira bantaho nikora n'umuyuda yibaza ko yari imbere yibona nk'uwanyuma kurya Pawulo aguma avuga ati nduwo mu nyuma y'abandi bose ariko urwo rukundo rwarashikiriye nico gituma ndi mu bwami bw'Imana atari mu bwami Yerusalemu ndi ubwoko bw'Imana ariko kandi ndi ngora Imana ibamwo. Imana ishimwe iki nico kiba y'ishengero iriko riranywana rinywanishijwe n'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza mubushobozi butuma abo abatopfuye bicaranye bicarana ariko kandi n'ubushobozi buguma buduha gutahura uwo mwami yadukijije ubudasiba mu mpande kandi zose mu burebure mu bwaguke mu majepfo no mu majaruguru. Murabe ngena carangiza ababwira ngo ibyo biriko biraba muzoshikira kunengesera ndetse mushikira kunengesera kw'Imana kose. Ari wambajije rafapaza ati mbe iryo jambo ryo kunengesera risigura iki? Ni plenitude, ni kintu ni nkajya twuzuza indobo yari igaragara ukayuzuza amazi gushika yuzuye no hejuru. Ati muriko murakundana hagati yanyu bya vyama vya mpemu biriko birabagaragara mugashishikara kwagukirwa gutahura urukundo rwa Kristo rurutuko rwomenywa muzoshikaho munengesera Kristo. Kristo wuzure muribuka ko yatanguye avuga ngo Kristo abe mu mitima yanyu kubw'ukwizera. Ati Kristo azoshishikara kuzura, Kristo azoshishikara kuzura, Kristo azoshishikara kuzura gushikaho muzonengesera kunengesera kw'Imana kose. Ibyo ntibizoshika tukiri ngaha mu isi, nibyo kuko hari icaha kigituma tudashika kukubona neza urukundo rwa Kristo, hari n'urupfu rutuma tudashobora gushika wanu. Muga hazogera Imana irabibaha mukiri ngaha mu isi mukagerageza mugatahura gushitsaho muzoshikaho mwambugu bibabuza kubona neza mutahura urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa n'umuntu wari we wese. Bantu b'Imana, mwari muzi ko n'igihe tuzoshika mu ijuru atashaka ikiri kuri twebwe bidakunda ko dupfa, ibihe byose tuzokwama dutahangarira urukundo rwa Kristo. Ntihazogera igihe turi mu ijuru mu bihe bidashira tuvuge tuti urukundo rwa Kristo narumenye rwose. Tuzoguma iminsi yose dutangara, nta n'iminsi izoba ihari kuko ntihazoba ari mu gihe, azoba ari mu bihe bidashira. Tuzokwama dutangara ibihe byose urukundo rwa Kristo. Arabinduha tukiri ngaha mu isi tugakura tugatahura gushitsa hazo dushikana mu ijuru nta kindi tuzoba turiko turakora, azoba ari gutangarira ubwiza n'ubuntu n'urukundo rwa Kristo. Imana ishimwe. Mu kurangiza nagoma ndangiza ku mirongo ya 20 na 21 cyerekana ibyizegwa Pawulo afise bituma asenga gutya. Ibi byizegwa ni byo usenga wese akwiye kuba afise mu gusenga. Iyo umuntu agiye imbere y'Imana ariko arasenga, hari ibintu n'imiburiburi bine akwiye kuba yizera ku Mana apfukamye, avuga ngo ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Icubahiro kibi cayo mu ishengero no muri Kristo Yesu kugeza kubuzukuruza bose b'ibihe bidashira. Amen. Muri ibintu bine Pawulo yizera avuga ngo ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira. Pawulo yasabye Imana ko yoshoboza Abanyefeso, mugaba arazi neza ko Imana ari nyenkomezi ifise ubushobozi buruta cyane ibyo ariko arasaba. Iyo umuntu apfukamye ariko arasenga akwiye kwizera ko Imana ifise si ya Mana uyisabye ubushobozi icyo isigara iri feble, icyo isigara idakomeye. Pawulo avuga ngo ishobora gukora ibirengeye kure cyane ibyo jewe mpejeje gusaba. Mpejeje gusaba ubushobozi bubashoboza gukundana no gutahura urukundo rwa Kristo. Mugabe Imana ndiko ndasaba ndazi ko ifise ubushobozi burenze kure ubwiza guhereza Abanyefeso. Imana ishimwe. Iyo dupfukamye dusenga Imana dukwiye kwizera ko ifise ubushobozi burenze kure ibyo turiko turasaba. Muraba ica kabiri Pawulo yizera avuga ngo ni ukwishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba. Ngaha Pawulo yizera ko iyo ariko arasenga Imana yumva kandi ishitsa ibyo yasabye ndetse igashitsa ibirengeye. Iyo umuntu ariko arasenga ntakwiye kubomboranya amanwa nk'umuntu umenga ariko aterera amajambo hejuru y'ikintu kiri impersonel cyangwa ikintu kitamwumva. Pawulo ariko asenga azi neza ko Imana ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo yasabye. Iyo umuntu ariko aragusaba imbere yo kwishyura ubanza kumva ibyo yasabye. Cyo gituma Pawulo yizera yuko Imana senga data wa twese irumva kandi yishura ibirenze cyane ibyo yahejeje gusaba. Imana ishimwe. Turiko turasenga, ntidukwiye gusengera Imana mu kivunga nk'ikintu kitariko kiratwumva. Ntidukwiye gusenga nk'ikintu umenga n'umugenzo wo gusenga. Mugabo dusenga Imana data wa twese yatwiyeretse muri Kristo Yesu, ishika mu mitima yacu ku bwampemu yera, tuzi neza ko itwumva kandi iza gukora ibirengeye cyane ibyo turiko turayisaba. Pawulo mugabo ntagera ngaho gusa, avuga ngo nibyo twiyumvira byose. Niyo tutavuze, arizera ko Imana isoma kure mu mitima yacu. N'Imana ibera hose carimwe kandi n'Imana ibona byose. N'igihe ntasohoye akano ngo mvuge, Pawulo arizera ko amasengesho ariko arasenga kuko ahuye n'ubugombe bw'Imana, Imana iragera isoma mu mutima ikabona ibyo umuntu ariko aragambirira cyangwa ibyo umuntu ariko arimvira. Pawulo arizera ko ubushobozi bw'Imana buruta kure ubwo yasabye kugira ngo afashe Abanyefeso. Arizera ko yumva kandi ikora ibirenze ibyo yayisabye, kirenze ico n'Imana ibera hose icarimwe ishobora gusoma ibiri ndani mu mitima yacu. Icanyuma avuga ngo nuko ishobora gukora ibirengeye cyane ibyo dusaba n'ibyo twiyumvira byose nk'uko ubushobozi bwayo budukoreramwo buri. Iri jambo ryerekana ko Pawulo yizera ko Imana ari umutunzi ahebuje. Mwibuke agitangura yavuze ngo nico gituma mfukamira data wa twese w'imiryango yo mu ijuru n'iyo mu isi yitirirwa ngo abahe nk'uko itunga ry'ubwiza bwiwe riri. Pawulo ntariko asaba umukene, ariko asaba ufise byinshi. Mbere ibyo tugabira ntitwobigereranya n'uko ari byo ifise byonyine. Ifise byinshi yatugabiriye byose muri Kristo Yesu, byinshi ntituranabimenya dushitse mu ijuru tuzogira gutahura kwagutse. Imana ni nyenkomezi, Imana irumva kandi irishura, Imana isoma ibiri mu mitima yacu, Imana n'umutunzi ahebuje. Nico gituma iri sengesho kubera rihuye n'ubugombe bw'Imana rya Pawulo, Imana izogishura nk'uko izogishura ngaha mu ishengero. Iyo turiko turasenga dusaba ubushobozi bw'ubutumwa bwiza ko bwigaragaza hagati yacu kugira ngo tunywane nk'abavukana, naho tuva mu miryango itandukanye, naho twavukiye hatandukanye. Iyo turiko turabisaba Imana iravyishura ko wamye ari umugambi ifise ibihe byose bitarabaho. Iyo turiko turasaba ngo Mana duha ubushobozi butuma dutahura urukundo rwa Kristo ruruta uko twomenya, iryo ni isengesho rihuye n'ivy'Imana igomba, kuko nibyo yama yatanze umwana wayo kugira ngo urukundo rwiwe runyengetere mu mitima yacu. Turiko turayihimbaza twisunze umwana wayo, icyo kimaze Imana iracakira. Imana ishimwe. Nashaka turangize ndababaza. Iyo tuvuze yuko urukundo mu ishengero ruhajije, iyo tuvuze ko urukundo mu ishengero rutariko ruragaragara, tuba twizera ko rushoboka ryari canke rukunda gute? Kuri bamwe baca bagerageza kudendekanya bakavuga bati ngaha abantu ntibegeranye, reka turondere ibyo tuma abantu begerana kugira ngo urukundo mu ishengero ruhajije ruboneke. Muka Pawulo atubwira ati nimba ari cyo cyiyumvira wibaza yuko kwegeranya abantu ibyo bituma haza urukundo, urihenze. Kuko n'imishengero turimo ritagaragaza urukundo, Pawulo avuga ngo mufite ikibazo kimwe gusa, nta nguvu mufise, muhuze inkomezi, mubuze inguvu. Kuko urukundo ruva mu butumwa bwiza ntibikunda ko rushobora kwihayariza mu ishengero abantu badafise inguvu. Inguvu zishobora gutuma wihanganira mwene data ariko arakugirira nabi. Inguvu zishobora gutuma ukunda umwasi wawe, niko Yesu yavuze ngo mukunda abasi banyu. Inguvu zishobora gutuma utagirira ishara abandi. Inguvu zishobora gutuma bijya byose byanditse Imana idushoboza kubishikako. Ikibazo dufite mu ishengero samagape adagwiriye. Ikibazo dufite mu ishengero ni uko turi ba magoyage. iyo umuntu yarimo agoyage akeneye ubutumwa bwiza kugira ngo akomere abe umuntu akomeye ko gukomera kwiwe gutuma ashobora gukunda mwene data amasurisha abantu batora kugira ngo urukundo rugaragare hagati ya bene data siyo na gatoyi reka twumve ico bibiliya iri kiravuga igituma abantu bashobora kwegerana bavanwa hatandukanye barabasi imbere hama bakizera nuko bashishikara gukomezwa n'inkuru nziza Imana ishimwe nico gituma iyo umuntu ahagaze ngaho imbere dukwiye kugwana rwose kugira ngo ntihagire ikindi avuga atari ubutumwa bwiza iyo abantu bene data bariko baraganira murakwiye guharanira yuko ubutumwa bwiza bwama busohokera mu biganiro byacu kuko nibwo bushobozi naho twatse ko tuganira iby'ubuzima busanzwe ubutumwa bwiza burasohokera muri izo mpande zose z'ubuzima dutahura uburebure bw'ubwaguke bw'amajepfo bw'amajyaruguru n'amakika ubutumwa bwiza ikwiye kuba indirimbo y'uwera wese kuko nibwo bushobozi butuma dushobora kwakirana no kubana nk'umuryango umwe buri mu bwami bw'Imana ari urusengero rw'Imana ariko kandi bacitse umuryango umwe kubw'igikorwa cya Kristo Imana ishimwe Pawulo nimba yavuze yuko dutahurira hamwe n'abera bose hari impemu muri iki gihe ya individualism yo kuba jenyene yo kunoba ibintu jenyene yo gusubiriza ikintu ishengero bantu b'Imana tugabe cyane nimba Pawulo yavuze yuko tuzotahurira hamwe n'abera bose urukundo rutukogomenywa kwa Kristo ni gute ushobora kwibaza ko ushobora kuja mu cumba ukavuga jeje ishengero sindabikeneye nkeneye kuba jenyene nkure mu kumenya Imana kazimanze neza ko nakijijwe ivyabariya sindabakeneye Pawulo avuga ngo ntushobora gushika kugutahura urukundo rwa Kristo utari kumwe n'abera ngo mukundane nk'uko Bibiliya bivuga hama murushirize gutahura urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa none kubera iki hariho umwidegembya utari wo muri iki gihe aho abantu bipfuza kubaho bishira bakizana mugabo batari kumwe na bene data baciraniye bugufi bihanganiranira bakoreranira kugira ngo bariko barabibamwe ubutumwa bwiza bashishikara kubwakira bagume na ntaryo batahura urukundo rwa Kristo rurutuko rwomenywa ivyo bintu umuntu ariko arabivuga tuzohore tumukebura tumubwire uti ivyo uriko uravuga ntibihuye n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rivuga ko abera bakurira hamwe mu gutahura urukundo rwa Kristo kuko bashizwe hamwe ngo bashishikare kunywana ivyo biriko biraba nivyo byonyene bigaragaza icubahiro c'Imana ngaha mu isi nico gituma icubahiro c'Imana Imana ngaha mu isi yagitanze ngo abantu bariko bararaba ishengero kunywana kwabo bariko bararaba gutahura Kristo bageze ko babone ikintu kimeze nk'umuco uri kurakira isi hanyuma nabo bibakwege bibazana ibi Pawulo ariko aravuga nitwabigiramo umwete wo gushishikara mu butumwa bwiza ubwo bukatubera inkomezi y'ukunywana uko kunywana kukadushikana kukwamana ntajya dutahura urukundo rwa Kristo ruruta uko rwomenywa isi zotubona nk'umuco uri kuraka hanyuma bibakwegere kuza ku mwami Yesu Imana ishimwe